Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika ya kwashimiza biganiro vya radio mu Kirundi na mu Kinyarwanda mu Burundi mutwumira ku mirongo migufi ya shortwave 19 ku metero 22 mu Rwanda mutwumira ku FM 104.3 mu shorana ukuje kwigira ku Facebook na YouTube kuri radio yacu no ku kibanza cacu makuru we 3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com. Mwiriwe neza nshuti mwese namwe bakunzi ba radio Ijwi ya Amerika muri kumwe na Frederic Nkundikije ikaze mwese mu kiganiro muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kendi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Jende mjitagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsabwa kimire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro muri sanga kuva ejo ku munsi wa gatatu Burundi ufise umushikiranganji wa mbere mushasha Gervais Ndirakubuca yahora ari umushikiranganji ajejwe intwaro hagati umutekano n'iterambere ry'amakomine. Yasubiriye uwahoze ari umushikiranganji wa mbere Guillaume Bunyoni mu bandi bategetsi bahinduwe ni Gabriel Nzigama yahora ari umuyobozi mukuru ajejwe ibya gisirikare mu biro by'umukuru w'igihugu. Yasubiriwe na Colonel Aloise Sindayihura yahora ajejwe ibijanye n'iperereza ry'igihugu. Muri iki gihe rero Abarundi hamwe n'abahinga mu vyerekeye politike barabandanya gushikiriza ukuntu bakiriye iryo hindurwa ry'ubutegetsi. Mu kiganiro muri sanga cy'umunsi twatumiye abashingantahe babiri bakurikiranye hafi politike y'u Burundi. Turi kumwe n'umuganwa Ildefonse Rugema avugira inda ingoma y'ubwami mu Burundi. Muri aho Ildefonse Rugema.
Ego me turaho mushingantahe Nkundikije.
Nanyimpore sangwe umushikiranganji wa mbere mushasha naho mu Bwongereza.
Emwe urumva birahuriranye natwe duhereka kuronka umushikiranganji mushasha mu Bwongereza.
Ni vyiza cane rwose.
Antoni,
turi kumwe kandi n'umukuru mugambwe Savanya Fodebu Claver Pierre Claver Nahimana muri aho mushikiranganji Nahimana.
Kamahoro neza Frederic.
Muri aho murakomeye.
Ego cyane n'amahoro.
Nta mwe musangwe umushikiranganji wa mbere mushasha. Eka rero dutangwe kuri wowe mushikiranganji Nahimana. Muri iki gihe turiko turavuga n'abarundi bose bariteze ko leta nshasha irongowe n'umushikiranganji wa mbere mushasha Gervais Ndirakubuca ishobora gutangazwa igihe icyo ari cyo cyose iyo leta muyiteze kwiga. Mushikiranganji Nahimana muri ngaho. Ndabona Nahimana telefone yiwe ibaye nk'icika ariko reka tuje no ku mushikiranganji Rugema naho ari kure mu Bwongereza atubwire ukuntu bakiriye ihindagurika ry'abategetsi bamwe yamwe na leta nshasha yitezwe muri iki gihe. Ivyo bintu vyifashe gute muri iki gihe mwayakiriye gute iyo leta nshasha?
Ego me murakoze kuduha ijambo. Ego naho turi mu mahanga ibintu biba mu gihugu cyacu turabikurikiranira hafi, hanyuma tukaba tubona yuko habaye impinduka ikomeye kuko urwego rw'umushikiranganji wa mbere ni urwego rukomeye cyane mu gihugu. Hanyuma rero ingene twabyakiriye, murazi neza yuko ari ibintu byatanguye kuvugwa nk'ibihuha, nk'insaku, nk'ibintu umenga bizoba atari byo. hanyuma rero mugabo amajambo yashikijwe n'umukuru w'igihugu ego yarerekanye neza yuko hari bitagenda neza hanyuma mugabo rero murazi yuko hari ingorane twovuga zoba ziri mu mugambwe CNDD-FDD izo ngorane rero mu bisanzwe ingorane z'umugambwe ntawo zitiranya n'ingorane z'igihugu muri rusange aricyo gituma tubona neza yuko iyo mpinduka yabaye yoba yabaye cyane cyane mu mugambwe uri ku butegetsi
aho mushaka kuvuga gute mushaka kuvuga iki
aho nshatse kuvuga yuko hoba habaye kutumvikana mu mugambwe uri ku butegetsi kuko nk'iyo umuntu baravuze ati nk'uyo mu general Guillaume Bunyoni yuko bamwikeka yuko ashobora ku butegetsi ibyo rero n'ibintu byagiye biravugwa gutyo ego hama bisa nuko n'umukuru w'igihugu asa nu n'uwabicije nko mugabo ntadudure ko izina ariko rero mu gihe bakuye warasanzwe yikekwa byashyizwerekana neza yuko ari we yari kwaragirizwa ibikorwa by'ubutegetsi
muri ko muvuga ko zabari indyane ziri hagati y'uwo mugambwe
ego niko tuzibaza kuko nitubona neza ingene umuntu avuye mu wundi mugambwe yushaka ku ugambararira umukuru w'igihugu ava muri uwo mugambwe biragoye nibaza yuko hariho ukuntu tubona yuko abatwara umugambwe hariho ukuntu iyo umukuru w'igihugu afashe ingingo ku neza y'abarundi ku neza y'igihugu atwara umenga hari uko avuguruzwa ibyo rero byagiye biraba n'ibintu abantu bageraho na buke buke mugabo bihava bije habona aha rero nshatse kuvuga ari kwiyuko ari ingorane zuba zari mu mugambwe utwara kuko ntibiboneka neza ingene umuntu yoba ari vuye mu wundi mugambwe yoshobora kwigenza nk'uko wubagirije amakosa yoba yarigenje aho niho nashaka kwerekana neza yuko iyi mpinduka yabaye cyane cyane bafatiye mu bakuru mu mugambwe aha sinovuga yuko hoba harabaye nk'uru kugena uwo mushikiranganje wa mbere mushasha nitwibaza yuko abava mu yindi migambwe boba barafise icyo bayivuga ko ibyo byabaye ingingo ivuye mu mugambwe utwara
reka n'umushyanahe Fiye Clavere aragira icyo avuze ku kuri icyo kibazo ariko imbere yaho nashaka ndamubaze ukuntu yakiriye nawe nyine iryo hindukwa ry'ubutegetsi ry'abategetsi bamwe bamwe tuzazi ko hariho hitezwe guhiko leta nawe nyine ihinduka nashaka mutubwire mushyanahe Fiye Clavere mutubwire Nahimana ukuntu mwakiriye iryo hindurwa ry'abategetsi turazi ko hariho nk'uko umushyanahe Rugema bivuze ukuntu byanurwanurwa ko hashobora kuba hari uruhagararo eka icuka kiri hagati y'abategetsi bakuru mu Burundi tuga ku ijambo umushyanahe Nahimana
ego twebwe turi mu gihugu ngo mugambwe sanya kudibu turakurikirana cyane ibiba mu gihugu kuva umukuru w'igihugu ahari ubu agiye ku butegetsi yamye akoranya abakuru b'imigambwe cyane cyane yatubwira yuko amaze kubona yuko mu gihugu hariho intambamyi zikomeye kugira ngo igihugu gishobore gutera imbere General tubwiye agatari gace aratubwira yuko anabona yuko hariho n'abarundi bunini aba intambara ku iterambere ry'igihugu kandi namwe bo mwarabikurikiranye mwarabonye yuko mwagiye murakurikirana yuko hariho ingorane zitari zike zerekeye ubutunzi mu gihugu ibyo rero igihugu kimeze gutyo nkumbure hariho ingorane z'ubutunzi zikomeye nk'uko twagiye turabikurikirana ibibazo ntibibura kandi biba byinshi kuko abanyagihugu baba bakenye bakamererwa nabi utwara igihugu rero urumva na wene birakugora cyane rwose
muri kumuvuga ko izo ryaneze bishobora kuba zavutse mushyirahamwe na Imana
ibyo twumvise ni uko n'umukuru w'igihugu ya minisitiri yavuze ati je ndabona hariho abantu basa n'abashaka gutembagaza ubutegetsi ibyo yarabivuze neza cyane niho twebwe umugabo usanga Frode ubu twarasohoye itangazo rivuga biti naho hari ingorane zimeze gute ibyo kunda yuko mu ku ntambwe tugeze ko bica mu nzira mwe n'izo zo gutembagaza ubutegetsi
ariko muravuga ikintu mushyanahe Tiyeklave Nahimana muravuga ikintu ko ibibazo indyane hagati mu bategetsi zoba zunyuwe n'ibibazo bihari mu gihugu nk'ubu ubukene mu gihugu ibyo nibyo muri ko murashaka kuvuga
yego ni iby'ukuri kuko ibyo turabizi si mu Burundi honyine iyo habonetse mu gihugu cyacu muri mwe n'ibihugu byacu bikenye turabyumva no mu Buraya n'ahandi iyo igihugu kigiye mu bukene mwene busikara ingorane mwene isi usanga rero mu butegetsi haduka icuka kibi ibyo turamaze kubibona hatari hake n'u Burundi tubaza yuko ari uko byagenze hari hamaze iminsi havugwa ibyo byerekeye gutwara nabi korupsiyo n'ibindi urumva rero iyo ubukene bugeze ngaho hashaduka rero ibintu mbe n'ibi urabona rero mu buryo basayibaza n'ibibi biva kuki urumva rero umukuru w'igihugu muri iki gihe yaradomye no kurucocetera abantu batuma ibintu byose biba rero byarabibaye yuko agena uwundi mushikiranganji wa mbere bitangaje cyane rwose bitangaje kuko ibintu abari biteze kwiti harakenewe ko aba ihinduka nibyo byarabibaye icyo twizera ni uko nk'ubu bihinduka byushika ku bintu birama nkumbure igihugu kigatura agahengwe nkumbure kuri ibibazo tuvuga ntitujya mbere hakaboneka yuko igihugu kiri kukiratera imbere ubutunzi bukiyongera n'ahandi butagenze gutyo urumva abarundi bose bagira ibihinduka ntacyo byatumariye
tugarutse kuri mwebwe Idefonse Rwema twavuze mu ntango kuri iyo leta irindiwe muri iki gihe murashaka kutubwira ikintu mwifuza ko abagize iyo leta bo kwihutira cyangwa ubwa mbere namere munsi kubwira ukuntu iyo leta mwifuza yo bimeze
yego nibaza yuko ingorane nk'uko umutumire turi kumwe abivuze hari ingorane zikomeye cyane z'ubukene mu gihugu ibyo bikerekana neza yuko hariho ingorane murazi ko dusanze turi no mu zindi ingorane z'uko hariho abarundi bari hanze y'igihugu nta umenya ikibabuza gutaha hariho ibintu byinshi byo gukora muri iki gihe urumva rero turiko turabona yuko umukuru w'igihugu ariko ashaka kugira umugwi w'abafasi n'abashingantahe bashobora kumufasha gutwara uko abyifuza ku neza y'abarundi aha rero icyo twosaba ni uko hatowe impinduka gusa ugasanga umuntu asubira iwundi kugira aze kugira bya bindi canke ntihagire akarusho kahaba twifuza rero yuko howe impinduka ije kuneza abarundi bose aha rero ico twa nariko ndavuga ni kubijanye n'ubukene bubaye ndanse mu gihugu cacu imigambi y'umukuru w'igihugu yo guhimiriza abanyagihugu kwironderera abakijije mu burimyi mu bworozi n'ibindi iyo migambi ni myiza cyane niyo gushikira hanyuma ikindi naco ni ibibazo bijanye nabo umukuru w'igihugu avuga yuko batamushyigikira canke bamwononera mu migambi ariko arakora yo guteza imbere igihugu aha dushatse kuvuga nk'abikekwa yuko basahura itunga rya leta iyo mpinduka rero abo bashikiranganji bashasha umushikiranganji wa mbere niwe yafatiye ya mbere kugira akorane n'abantu bakorera kuneza abanyagihugu
Ildefonso Rwema hariho abantu benshi bavuga ko ico kibazo ari kibazo imwe kimaze imyaka myinshi cyane rwose kandi amaleta yose yamaza azashaka kucicarira ariko bikaba utwibo twose tukaba imfa gusa ku bwanyu hoko guki kugira ngo gusesagura amatungo y'igihugu weka kuri ibiturire bigirwe umuziro
ibyo n'ukuri burya mu kirundi bavuga ati umwe ruvuye ukuru gakwira hose ibyo bintu murabona iyo bari kwaragwanya ibiturire ukabona bagiye kugwanya upolisi mutoya hagarara kwibarabara nawe nyene usanga agashara katamukwiye hanyuma ugasanga iyo giriye igiturire cy'amayeri igihumbi cyangwa ibihumbi bibiri nibyo abagize amakosa ariko umusuma umuntu yonona itunga ry'igihugu si uyo wonona itunga ry'igihugu ntibajye bari hejuru kuko ntitubona na rimwe bafata uwononye itunga ry'igihugu ari hejuru ngo bamushyire imbere y'intahe abanyagihugu babibone izo nizo zubikwiye gukogwa abantu tukabona yuko by'ukuri abantu bafite amatungo y'umurengera bitaboneka neza aho bayakura abo bantu kugira igihindutse abo bantu bakabashira imbere y'ubutungane kuko ni ibintu byoroshye no gutohoza uri umushikiranganji umushahara uronkabira urazwi uri umukozi wese wa leta umushahara uronka urazwi muri icyo gihe rero nibaza yuko ndashaka kugwanya kugira ibiturire gusaba ibitungwa ry'igihugu byohera hejuru gome bikajyaniranya n'abari hasi kuko burya iyo ugutwara akwese ingendo atariyo hari igihe nawe uvuga uti n'uwunkurira arabikora izo rero nibyo byishe igihugu kandi abagwa mu mpuhwe cyane n'abanyagihugu kuko urabye ayo matungo y'umurengera benshi usanga bafise ukaraba umunyagihugu akeneye bike ugasanga n'ukuri hariho ukuntu abo bantu bari hejuru baba bicira ubuzima bw'abantu batari bake mu
gihugu ikibazo cya ruswa cyo kurya ibiturire ikacu kugira amatungo ya leta n'ikibazo gihambaye cyane rwose abatetsi bose bamashira umugambi imbere wo kuyirwanya reka tuje ari kumushyirantahe Nahimana nawe nyine umushyirantahe Nahimana ndabona telefone yiwe itarasubira kugaruka tukiri kuri wewe umushyirantahe Ildefonso Rwema none ku bwanyu nk'abo bagize iyo leta boba ari bande kenshi na kenshi umugambi uri ku butegetsi niwo ugena abantu bashikiranganje muri rusange ariko haba usanga kenshi na kenshi hariho abategetsi bafata inkingo reka yo kwagura agashyiramo abandi nk'uko abategetsi bamwe ariko barabisaba ikintu abantu bashikiranganje bifuza ko bagize leta boba ari bande
gomeye cya mbere na mbere cyo n'abarundi babushitse bamushatse kuvuga abashingantahe n'abapfasoni babishoboye aha rero washaka ndacisha nko mvuge hari ikintu nibaza ko ari nta kibi ntambamye kurusha kuba inyishu yingene ibibanza by'ubushikiranganje byo zotangwa ibi bintu by'ukuraba egomea murazi yuko haje ibintu by'amakota etnike ibintu by'ivangura rya moko ibyo bintu nibaza yuko wifatira ko zaragiye mu bibizo ashingiro ntaho byanga mugabo n'ukuri ico dusaba nuko buraba umurundi abishoboye amikini naco bakaraba cyane cyane amvuga umugambo uri ku butegetsi ntubandanye wigungira ko ubutegetsi barabe mu yindi migambwe barabe yuko hari ababishoboye nabo nyine babashire muri iyo murwo rwego rwo bashikiranganje kugira barabe abarundi b'ukuri abarundi bagende ijambo abarundi bagende ukuri n'ubutungane kandi murazi ibibanza by'ubushikiranganje n'ikibanza kitaraba cyane cyane politiki mwa kiraba ni bimwe bavuga yuko ubu umutekinisiye ubu umuntu bagushize imbere kuko hari ibyo ushoboye sukubiye mu mugambwe naka cyangwa uriya mugabo babona yuko hari ibyo ushoboye mu bwenge ufise
Amerika
n'ibindi
ni byiza reka tuje no ku no kumushyira ntahe na Imana nawe nyine agica tubwiye ikintu mwiteze kuri iyo leta n'ikihe hari ibintu mwifuza iyo leta yoza irangura bwa mbere na mbere
ego naze hi ya uguhindura ni byiza mugabo ntibikwiye kuko urahindura ukazana ahantu bacho bahangana n'ibibazo bya risanzwe bihari bikomeye ibibazo rero bihari cyane cyane turabona ibibazo byerekeye ubutunzi abantu bose benshi bariduga yuko bakenye hariho n'ibibazo bya politiki hariho n'ibibazo by'imigendere n'ibindi bihugu hari ibibazo byinshi burya usanga leta ije cyane yari ihari yateza guhangana nabyo rero nkumbure turazi twese yuko umukuru w'igihugu yarahira ariko arindikwa hari ibintu byinshi yavuze azokorera abanyagihugu bazokorera igihugu cy'u Burundi ni ukuvuga mu gushyiraho leta cyangwa mu gushyiraho ubutegetsi buzotwara bufatikanije n'iyo leta bisaba yuko abo bantu bose baba biyumvamo iyo politiki iyo porogaramu iyo migambi yemereye abanyagihugu bakabyumvikana muri icyo gihe bashobora kubikora sabo mu mugambi wiwe gusa kuri ibyo bya politiki byerekeye umutekano ibyerekeye ubutunzi ibyerekeye imigendere n'ibindi bihugu urumva ni ibibazo bikomeye cyane rwose humbure bisaba yuko umukuru w'igihugu arondera hirya no hino atari umugambwe wiwe gusa kandi bakemeranya bose yuko iyo ntumbero bayifashe kugira ngo bagerageze gutorera hamwe bose bari kumwe inyishu z'ibyo bibazo bitageze gutyo ngo babyumve kimwe ntibikunda n'ubundi nabo woshiraho wobaheze birashobora ko nabo woshiraho ibyo bibazo bibananira babifatikanije n'abandi bantu benshi abarundi benshi bakomeye muri mwene ibyo bibazo bashobora kuvuga bati ibibazo tubyicarire guca mu minsi izoza bizobe byatoye umuti
atibibutse nshuti mwese ariko muri kumwe babandanya kumviriza iradiyo nk'ijwi rya Amerika turi kumwe na Fabrice Habimana mwiriwe neza
yego mwaramutse
neza muhiga Habimana
ndi hano mu Rwanda i Kigali mu karere ka Gasabo
ni byiza cyane rwose urafite ikibazo murafite icyumviro turi ko tuvuga cyane cyane ku ihindagurwa ry'abategetsi bamwe mu Burundi kandi hitezwe na leta nshasha duga ku ijambo ikibazo cy'umviro
murakoze cyane ku ijambo n'umwanya kuba mwafashe umwanya wo gutegura ikiganiro mu by'ukuri ngenda ntabwo nenda muri byinshi nshaka kubaza abo batumirwa mu icyo kiganiro mwabatumyemo kuri ibibazo bikurikira ese kuba perezida Ndayishimiye yaratsinze gufata icyemezo akabarinda ubwo ajya kubivugira mu migani mu nsengero n'ahandi hatandukanye ko hari bamwe mu bari kumunaniza bikaba ko ari ugutinya ko yafata icyemezo kigateza ikibazo igihugu kandi nka perezida yarabifite n'ububasha kuba yakwegeza umuntu akamukora umwanya yari arimo ikindi cya kabiri nshaka kubaza nabangira bose baraza gufatanya kugira ngo badusobanure neza kino cyata kubaza nkaba nagira ngo mutobanurire ukijyanye no kuba kuba ya atigeze atabwa muri yombi kugira ngo akurwe iperereza kujyaho yakekwagaho kuba ayari umuntu utegereza guhirika ubutegetsi cyangwa se kugambanira ubutegetsi akoze kudeta ese ntabwo azakorwa ubutabera kugira ngo abashe gukurikiranwa cyangwa se afite ububasha bwo kuba atakurikiranwa ikindi cya gatatu nkaba ngira ngo tubaze ese mu gihe yaba atidegenge aho ngaho mu baturage se abaturage bo mwaba mwizeye ko bafite umutekano ku buryo yaba atagiye atagifite bamwe mu bantu bakoranaga nawe bagiye kongera kwiyunganya byibuze bakabona ubundi yakudeta ikaba yakorwa kandi muri afurika tuzi ko neza tumaze kugera kuri demokarasi ndetse nta bintu byo gufata ubutegetsi binyuze mu ntambara bizongera kubaho murakoze
murakoze Habimana reka mushyirantahe Nahimana ce hirya no hino ibibazo mushikirije mu kanya gatoya mugire mutange imfunyafunyo nyinshi muduha duga ku ijambo mushyirantahe Nahimana
kuko nkunda neza cyane cyane kubera bigeze neza nabi nusubiriramo neza ikibazo
ikibazo cya mbere ni uko yavuze ko perezida yabanje gutangaza icyo cyuka kibi abo yise bihanganye bashaka kugira kudeta kandi ashobora kuba ari ingingo yofata zo gukura cyane kwegezayo abo yibaza ko boba ari intambamyi ahandi naho yabajije ko mu gihe wakuweyo acidegenza umutekano ntushobora kubandanya uhungabana ko ashobora kuba afite n'abandi abanyagihugu bamushyigikiye
umukuru w'igihugu ku byo tuzi arafite ububasha buhagije arafite ububasha buhagije bwo kugira ngo ashobore guhindura ibintu iyo ariko aravuga ati hariho abantu b'ibihangange nibyo muri iki gihugu cyacu turabizi neza yuko cyaritaraze kahise igihugu cyacu nakubu usanga bivugwa yuko abategetsi bakuru bakuru abasirikare n'abasirikare manini icyo ni ibintu barangiza rero bakitaba ibihangange ibihangange urumva afashe ingingati ndiko ndahangana n'ibibazo bikomeye uku nuku ibyo bihangange tugeze ukundi nk'uko dukenera gukurikiza guhangana n'ibyo bibazo binyishu igihugu maza by'ubukene n'ibindi urumva yaba yamaze gufata intumbero ibyo arabirengana abirenganye je navuze nti aca rero ashyiraho intwaro yo guhangana na mwene ibyo bibazo abifashe gufatajyanye kuko abarundi hariho abarundi bari hanze hari abarundi bari mu gihugu batari gusaba umuganga batari abasirikare
ariko
turafata na ibyo bihangane urumva hari abasirikare bose bavuga ko ari ibihangane basize bakunda kubivuga shaka ariko abasirikare bavuga cyane ko ari ibihangane
reka tujyane kuri shanahe
basivire abahinga basivire tuvuga abahinga ari abahinga ari abasirikare bose bavuga ibihangane
ndabona umurongo rimwe rimwe utabera neza ndumva hacamwo ikataraziti nyinshi cyane rwose reka tujyane ku mushyirantahe Idefonse Rugema nawe nyine agira icyo avuze ku yishyure ku bibazo bya Fabrice Habimana mwategereye ibibazo nka byose
egome ndagerageza kubyishyura neza ko ego ntagira icyo ntishyure murambwira
yego
egome ikibazo abajije ibibazo yabajije bisa ni ibibazo byiza cyane bisa washaka n'ibyo twari guhera ko kuko bugi intwaro gutwara igihugu murazi ko bitoroshe ariko gituma ngira kuva na kera bujya hariho ibanga mu ntwaro ibanga ryo gutwara egome kubona ibyo bintu byatanguye kuvugwa nk'ubu urusaku nk'ibihuha nk'ibiki ibyo nibaza ko bitagenze neza atariko byari kugenda niko ndabyiyumvira kuko umukuru w'igihugu arafise ububasha bwo gukoranya aba abo yizeye abo batwarira bamufasha gutwara kugira ibibazo bimwe bimwe cyane cyane nk'ibibazo bikomeye nk'ibyo babanze kubyiga bitarinze kuja ahabona bitarinze kuvugwa nk'ibintu umenga si byo aha rero nibaza yuko hoba harabaye ikintu aho gufasha abanyagihugu kumva ingorane z'igihugu bishobora gutuma ahubwo haba icuka kiri mu banyagihugu aha rero ngira sibi kunegura iyo habaye ikosa naho yoba ari umukuru w'igihugu twibaza yuko ibyo bintu bitari kuvugwa ingingo zari gufatwa imbere y'uko ibyo bintu bibanza kuvugwa nk'isako ariko rero kubera byamaze kuba nta kintu ubucu kwitondera nk'uko uyo yabajije ikibazo nuko nihaba harabaye amakosa by'ukuri uhindura ni kimwe mugabo nihaba hari amakosa n'abayakoze bakaba bazwi icyo kurikira ni uko borengutswe imbere y'intahe bagahanwa bakurikije amategeko ibyo nabyo nibaza yuko ari ibindi bintu bishobora gutuma abantu bagira icyo batinye ku ntwaro umuntu ntiyadukize ibintu bigende ari uko ariko hakurikizwa amategeko ntihabe nk'ikintu cyo kuvuga ubutegetsi ni ikintu gikomeye cyane murazi neza yuko amakudeta bamaze kuba mu gihugu kenshi yamahitana ubuzima bw'abanyagihugu bakagwa mu mporero ibi rero n'ibintu byo kwitondera bikatomogwa neza icyakozwe cya mbere ni uko basubirije umushikiranganji wa mbere
iyo ni intambwe ikomeye nk'uko mubivuze
nibyo dushaka kumenya ingene bizogenda
reka duhe n'ijambo ubundi munywanyi w'iradiyo ijwi ry'amerika Twagirayezu Marcel mwiriwe neza
mwiriweho Frederic
muraho murakomeye
yego turakomeye mperereye i Kigali mu Rwanda
nziza
ndashaka kubaza abatumirwa ni ikibazo kimwe urabona premier ministre na perezida bakomoka mu ishyaka rimwe cyangwa se mu mugambwe umwe nk'uko mu kirundi bivugwa kuba mu myaka iri yari ishize haragaragayemo utuntu nk'utu tw'utunenge tugeraho umwe ashaka gukorera kudeta mugenzi we ni ikibazo ndetse nkatwe abanyagihugu n'ababanyi n'abaturanyi babo tubonamo nk'ikibazo none nkabaza abatumirwa si ikimenyetso cy'uko mu ishyaka ubwabo hari n'amacakubiri ese kuyobora igihugu ishyaka ukomokamo ry'ubwaryo ritari mu bwumvikane ahari iterambere ryapfa korohera perezida ni izihe nshingano nshyashya kandi ziremereye zitegereje minisitiri w'intebe mushyashya uriya Gervais Ndirakobuca
murakoze Marcel reka mushyira hino imana gice hirya no hino murabaze ikibazo cy'uko hashobora kuba hari amacakubiri umugambwe ndabona telefone ya Clavere na imana yashobora kuba atumvise neza ikibazo mukabaza kandi imigambi mishasha y'umushikiranganji wa mbere mushasha duga ku ijambo mu kanya gato inyishu ngufi ngufi yavuze ko mu gihe cy'imyaka ibiri abo bategetsi bari kumwe hakaba hari icyuka kibi eka kwikekana kuri kudeta si ukubera amacakubiri ngo yoba ari umugambwe icyo ni ikibazo cya mbere hanyuma icya kabiri ashaka kumenya niba hari imigambi mishasha yotuma ibyo bibazo byose bitasubira kuvugwa umushikiranganji wa mbere Ndirakobuca yoba afise ivuga ku ijambo
ego
icuka kibi turabizi twese tuturabye kahise ki kahise kavuba ku Burundi bwacu cyane cyane n'umugambi uri ku butegetsi turazi yuko kuva uyu mugambwe ugishyikiye ubutegetsi hari haraduka indisi icuka kibi hagati n'umugambwe CNDD-FDD ibyo turabizi twarabizi cyane ntibyigeze bisa n'ibyaheze rwose twarabikurikiranye no mu mwaka w'2015 ubu nibyo turiko turabona ibintu byibonekeza ibyo rero nabyo iyo umugambwe uri ku butegetsi hakaduka ibintu mwe n'ibyo biratuma no mu gihugu haza uruhagarara ibyo nibyo ni ibintu biboneka kandi ntibije gitunguka abari mu gihugu twagumye tubikurikira buhoro buhoro abavuze kariti bari kuja ahantu nkunguru bakicara bakabicorera inyishu imbere y'uko bikwira mu banyagihugu nibyo natwebwe mu itangazo twanditse twavuze tuti aho kuvuga ibyo by'amakudeta ibyo ntabyo twemera abantu twaje hamwe baraho buhurira bita dialogue ibyo bibazo babiganire neza barondere n'abantu hirya no hino batari muri uwo mugambwe bafashe kuko umugambwe uri kurategeka igihugu kiba ikintu gikomeye cyane rwose iyo bibaye nabi igihugu cyabihungabana ibyo rero ni ibintu tubona nta yindi nzira ihari atari uko abantu bicara hamwe bakiyumvira twemwe ntituri mu nzira zo kugira ngo bahane abantu bagire gute ibyo si byo turimo ibyo dusaba ni uko abantu boje hamwe bakiyumvira bagatekereza ntibasubire kugira ibintu bihungabanya umutekano w'igihugu ahubwo bagahamagara n'abandi bari mu yindi migambwe n'abatari mu migambwe hariyo abahinga benshi mu bisata byinshi byari bya politiki byari by'uguhanura byari bya hehe byari by'ubutunzi bashobora kuvuga bati Uburundi bwacu ishusho intumbero zimeze gutyo ibyo nibyo turiko turavuga nibyo dushaka yuko byoba niwo mushikiranganji wa mbere wundi aje nibyo bibazo nyine azosanga biri imbere yiwe ibyo bibazo nyine azosanga biri imbere yiwe n'andi atabifata wabikore uko turiko turabivuga na wene uzosanga mu minsi iza biciye bimugora
muriko murabandanya kumviza iradiyo nk'ijwi rya Amerika turafite wundi munywanyi w'iradiyo yacu Eric Nsengimana muri neza muri hega Eric
Tujumbura
murafite ikibazo murafite icyumviro turiko tuvuga ku ihinduka ry'abategetsi bamwe bamwe muri iki gihe hitejwe ko hashobora kuba leta nshasha ishobora gutangazwa umwanya wariwo wose tuga ku ijambo ikibazo cy'imviro turi kumwe n'abashingantare babiri Defense Rugema na Sekabera Nahima
twese turashobora kuvuga nuko ku bijyanye n'impinduka nta bibazo tubasa ko birebire kubera ko ejo twari mu kigobe dukurikirana irangira ry'umushikiranganji wa mbere mu gatondo twazindutse tubona hari impinduka yuko leta ihari ishobora yahindutse rero nta bibazo birebire turiko turabona ko gusa nyenshi umukuru w'igihugu ariko arashaka kuzana amaraso mashasha yo guhindura leta kugira ashobore gukora neza nk'uko ariko arabishikiriza ko atariko baramufasha hanyuma kubona yafashe ingingo yo guhindura leta n'uburenganzira bwiwe kugira ngo ashobore gutunganya neza imigambi ashyire imbere ibyo leta yiyemeje nashyira cyane igihe yiyamamaza ashaka kuba umukuru w'igihugu kugira ashobore gushikana abarundi aho yifuza ko bashobora gushika twishimiye gushima bashobora kuba ibintu ntibiragera neza twisubiramo kiyevariwa hanyuma akavuga ati ngomba shireho inzego by'ukuri ni inzego zishobora kumfasha kugira zishobora kubandanya rero nta kibazo twavuga kirimwo baje kubisikanya mu mabanga mu mutekano ntangire kuri uyu muhingamo rero ibintu byose biriko biragenda neza nta kibazo twavuga ko dufise muri iyo
murakoze Eric Nsengimana reka duhe ijambo kandi Daniel Mugisha mwiriwe neza
mwiriwe neza ndabaramukije mundamukize n'abatumire ngaho
barakumva muri hehe ga Mugisha
turi mu Burayi muri Finland
Finland
murafite
njiza cyane gose murafite kibazo murafite cyumviro turi ko tuvuga kwihindurwa y'abatitsi bamwe yamwe mu Burundi niki gihe hitezwe leta nshasha duga ku jambo kibazo cy'imbere
okay nda nda terera anongere ndafite nakabazo batumire baraza kukishura ariko reka ubwa mbere ntangire kugushima kwanza ibyo president yakoze ni ibintu byiza ariko ku rundi ruhande nk'abarundi turavise amakenga tukavuga tuti kugira ngo twara abarundi cyane twara abanyagihugu hariho hose bisaba ko bagukunda bakwiyumvamo uwe yakuye ni unyoni prezida hanyuma shiraho ndakugarika kandi ndakugarika mu bategetsi mu Burundi ni umutegetsi nabonye natwaje umukazo kumurashura kwa yorohera prezida Evariste Ndayishimiye mugabo abanyagihugu ntibamukunda kubera ko nkaho yarakora muri gabushikanaje yakoreramo ingingo yafashe zatoteje abantu benshi cyane nkizo guhagarika amataxi y'ibiro amataxi moto kubomora amazu ari ku mabarabara hanyuma ntibubaka ayandi urumva ibyo bintu rero byatumye abarundi bamwanka ni ku ruhande rwanjye mugo ndazi kuba atamukunda kubera ko abarundi benshi barakenye ibi ndabivuga ndabikuye ku kinone ni kubera yuko perezida nimba yashatse guhindura yari kuraba uwundi muntu byibuze nimba atashatse umworohera asubiriza bunyoni mugo ntasubirize ndakugarika ndakeka rero bunyoni intwaro yiwe ni igisirikare n'igipolisi n'izo n'icyo kimwe n'ibyo n'umu polisi n'umusoda intwaro igumye ari ya indi y'umukazo nyine urumva ishobora kuzohereza perezida mugabo ntiyohereza abene gihugu aha ni ku ruhande rumwe ikindi cya kabiri numva navuga nuko
muvunagure amajambo kugira mu rangirize ko cya kibazo
murakoze ikibazo no sindakigera ko ariko reka mvuge ikindi uko yagiriye generale Bunyoni na Nyaragase no mu bindi bihangange uko mu butegetsi bw'u Burundi harimo abandi bantu benshi bagirizwa ibyaha nk'ibyo n'abarakunda kubivuga sumwe si babiri kandi turabizi ko hari abanyuruza amatunga hari abigegereje amatunga ya leta yongere afata inyungu zikurikira kuko yavuga yuko Bunyoni yanyuruje amatunga kuko tubimenyere kwa mukuyu bwa mbere yabivugira mu migani ko yabivuze ko ari bihangange byegereze ubutunzi bwa leta hanyuma mukurikirane n'ibyo bintu bibye babigarure yibye canke abigarure hanyuma umutumire abo batumire icyo akabazo nohereza ko nuko nagenda bibarize barafite icyizere neza yuko ibintu perezida yakoze bizohava bizanira umusaruro abarundi bivanye nuko intwaro y'umukazo yagumyeho n'uwo yashizeho ari muri bajya nyine batwaza umukazo
yagizeho
amashizeho nabo nyine batwaza umukazo
murakoze reka mushenahe rugema atangure ishuri cyo kibazo ni abashaka arashaka no kugira icavuze ku byimbiro bibiri mwashikirije mu kanya gato cyane rwose rugema murakwisaho
ikome murakoze ndashimiye nuwo mushinganahe yabajije ibibazo ego nibaza yuko ibyo turiko ibyiyumviro turiko turatanga ngaha atari ibyiyumviro ngira byo kushigikira cyane kunegura leta ihari mugabo ari ibyiyumviro turiko turavuga bijanye n'iyo mpinduka yabaye icyo nubivuga ko rero nohera ko nabivuze na kare iyi mpinduka y'umushikiranganji wa mbere ica ijaniranya no guhindura abandi bashikiranganji mu ntwaro nuko ibi bintu ntibishitse kubera mu bihe bisanzwe mu bihe umukuru w'igihugu avuga ati kuko ibintu byo guhindura abashikiranganji ni ibintu byamaho ku ntwaro zose byarabaye mugabo bikaba ari uko byateguwe bakaraba umushikiranganji wese uko yagiye arakora bakamusubiza iyo bikenewe ibi rero byabaye muri iki gihe si ibintu byabaye mu bihe bisanzwe byabaye nk'uko bibaye kubera ingorane zihabaye murumva rero n'ibintu bibaye na muntu yovuga gitumbo kandi yanze bayihenze cyane kuko turavye kuva igihe batanguye kuyikeka yuko hariho ikwa ry'ubutegetsi ririko rirategurwa n'ibiki n'ibiki sikera cyane murumva rero yuko irihinduka y'impinduka mu bashikiranganji uhereye kumushikiranganji wa mbere si ibintu bije mu bihe bisanzwe nkuko rero uwo mushinga ntaye yarabajije ikibazo ariko arabivuga igikuru si uguhindura gusa igikuru no kuraba abasubiriye abandi uko bari basanzwe bazwi mu gihugu uko umukuru w'igihugu ababona yuko bashobora kubafasha by'ukuri burya umuhanuzi n'umuhanuzi akubwiza ukuri akakubwira ati
ndabona kandi akasujanye mushenka he rugema na basabye ko mumpa inyishu ngufi ngufi cyane rwose mu busozere kuri iyo nyishu
ikindi naco na noca mvuga nuko nkuko nari nabicijijemo nuko burya mu ntwaro cyane cyane umukuru w'igihugu n'abafasha biwe hari ibanga ryo gutwara hari ibanga hari ibintu biguma mu ibanga bigaserwa ari uko bacaka bagatanga n'insiguro ari uko ibintu byahindutse bagatanga izo nsiguro mugabo rero ikintu nukongera ko ngaha nuko icyo twoshimye cyako cyane nuko abagiye gusubirira abandi nko mushikiranganji wa mbere murazi neza yuko ivyo uwo mu yabajije ikibazo asanzwe azwi mu banyagihugu yari ya mushikiranganji umuntu hari hagati n'umuntu yari azwi cyane mu banyagihugu mugabe kumenya kwazwi neza cyane nabi ivyo navyo nyene bari bakwiye kuba yuko bizokoroha
icyo kibazo tugihe kandi no mushikiranganji Pierre Kavena Himana kibazo cha kumushiga na he mugisha tuwa kujamu Pierre Kavena matukumba
ndi ibgoa tuwa uwe ni nwaro zumu kazo mbure ibazo dufise byo abiva yuko abantu urundi dakurikiza demokarasi nkuko tuyifuza mu Burundi ibyo nibibazo byama bivugwa cyane rwose ariko aho tugeze n'ibihugu byinshi turabiko umugambo wa yasoje n'umugambo w'umuvuga ibya demokarasi dushaka demokarasi mu Burundi muga demokarasi si kuvuga yuko umuntu wese umureka ngo akore ibyo ashaka ko yishaka avuga ibyo ashaka ko ashaka amusanga akajigari mu gihugu aho rero hari ikibazo gikomeye mugabo ngira ngo si cyo kibazo turiko turaharira ubu turazi neza yuko muri demokarasi yo cyakaba akajagari hanyuma abantu bagakena n'ubundi bazogukura avuga bati nori yo demokarasi yawe yatuzaniye iki hanyuma ntiwatwaza umukazo naho abantu bagakena bakamererwa hene bazogukura bavuga bati ntacyo byatumariye intwaro zose rero ziba nziza iyo zishitse ku neza y'abanyagihugu bakamererwa neza bakamererwa neza ko babishakanye bagira ubworo bagatera imbere ibyo turabiriza urabye ku isi hose hari ibihugu bagomba bitwawe mu mukazo ugasanga ariko nibyo biteye imbere n'ibindi usanga uvuga ngo biri muri demokarasi ugasanga birateye imbere n'ibindi usanga bitwawe n'umukazo ugasanga biteye imbere twogiharira mu kindi kiganiro ariko icyo tubona ubu icyo tubona ni uko abanyagihugu ntibaze ariko ubukene cyane cyane cyo cya mbere kandi ni bose ni benshi ni nka bose bisaba rero yuko intwaro ihari ihangana n'ibyo bibazo abanyagihugu bafise bisaba yuko uwo mushikiranganji wa mbere aje ashyiraho imbere imigambi nka kuri mukuru w'igihugu yabyiyemereye wenyine aho yari karahira akavuga ati ubu twese tugiye gufata izi ntumbero ntagire ibyo yikuriye mu mutwe atangwe kwikora ibyo yikuriye mu mutwe we n'ibyo bamwe bavuga bitanditse mu migambi umukuru w'igihugu yari yavuze bazivuga bati ibyo wewe nibyo uri kwikorera wenyine murasoma neza ibyo migambi umukuru w'igihugu yari yavuze harimo ibintu byinshi yaba aribyo bikogwa nkumbure tuba tugeze ngaha
ego kuri mwebwe nyine mushanahe nahimana tukiri kuri mwebwe tukiri kuri mwebwe mwabuze ikibazo cy'ubukene ukabije bushora gishora kuba ari cyo gituma haba imbyane nko muri leta y'u Burundi ariko murazi ko hariho imbyane nyinshi cyane gose murazi ko hariho ubukene bwinshi cyane cyane muri iki gihe mu bihugu bitandukanye ariko ibihugu byose ntibiri mu kamujyane nkuko tubibona
na cyubise neza ico kibazo
ikibazo nuko mwavuze mu kanya gaheze ko ubukene ukabije aribwo bushobora kuba butuma haba umwumvikano muke muri leta y'u Burundi ariko murazi ko muri iki gihe ku isi hose ubukene buhari kubera imvo zitandukanye ariko nta ruhagarara kenshi na kenshi ucubona nko mu bihugu biteye imbere ingorane nyamukuru nizihe umuzi w'icyo kibazo uri he
nibyo nasiguye kare hari abavuga bati iki kibazo kije kubera ubukene bwatewe n'ingwano iri hagati ya Ukraine n'Abarusiya niho twabuze ibitoro tunguru turabura ibitoro abantu barashavuga oya tumaze yuko ibibazo biraba byaguzwe kuva kera n'ingwano itaratangura kuvugwa ibibazo by'ubukene by'uko abantu bihubana y'uko abantu banyuruza amatungo ya leta hakabaho abatunze gusumba abandi bariko barakena ivyo byatanguwe kuvuga yagenga mu Burundi ntibije rero ngo ni bitanguye kuba ku isi muri ino minsi oya ibyaje muri ino minsi bya Ukraine n'Uburusiya byaje bisa n'ibihuhura ibyari bisanzwe byari ikibazo ni bimwe bita mu gifaransa kire n'ibintu iheze muri imyaka iheze byagiye biraduga biduka biduka nicyo tuba mvuga ni ibibazo bikomeye tuteza guhangana nabyo ni ibibazo bikomeye tuteza guhangana nabyo ibyo nabyo byerekeye abategeka yuko abo ari ku butegetsi bashwara cyangwa bakagira gute ibyo bihugu byose irabaho ugasanga umugwi uri ku butegetsi bakavuga bati jewe ibi no bitunganya gutyo wundi akavuga ati no bitunganya gutyo ugasanga ntibumvikanye ibyo turabizi no muri bihugu birabaho ariko ibyo tubona ubu harageze yuko abo bari ku butegetsi baronderera no mu bandi batari umugabo uri ku butegetsi hari abahinga benshi bamwe bahamagara ngaha bava mu Buraya bava muri za Amerika bakaza ngaha bagasigura ati kugira iki gihugu kiveyo kugukogwa
ndabona kanya kihuta cyane rwose mushyira na himana
kandi zacanzwe n'abarundi ibyo rero dushaka yuko ubyo utangura kuja mu ngiro umushyitiranganji wa mbere agiyeho akabifata mu minwe akumviriza abarundi bose kandi agashyiramo abahinga bose no muri leta bakajamo
tubibutse nshuti mwese ko muri kumwe n'abandanya kumviriza radio hejuru ya Amerika turi kumwe na François Nduwimana muri neza muri hegafu Nduwimana
yarikogwa yashimo ningerage kana na leta yarasanzwe arimo
ndabona telefone ya Nduwimana isane yicitse ariko ariko avuga ko ikorwa umushanje yakuwe bunyoni yarikogwa bishimishije ntiyabwaheze ikimbere ciwe reka ariko tuje ko mushanje na hejuru nada akora ingingo muri neza Juvenal Matumba
Allo
oui muratumba
buhoro mubaze kibazo da cyumva neza
oh hari mu nyumanyu radio ijwi rya Amerika twa duha ijambo Juvenal muratumba ndumva telefone yiwe nayo nyene itahari reka rero tugaruke ko mushe ntahe i Defense Rugema nawe nyene agire Juvenal muratumva muri hehe
Sinima kuvugaho ndongereye gusa ndafite icyo nande nashikirije
mu kanya gato cyane rwose ikibazo cy'imbiro tuga ku ijambo
bo yese fikije imbiro murabona yuko habaye ibintu kandi mushikirangandi eh twizere ko ibyari byinshi bitugoye byaza kubyara politiki y'intwaro twizere ko bigiye guhinduka tubone by'ukuri kuko karabonye twifuza neza nk'uko byako biravugwa nari ibintu bishimbira bikabura bitoro isukari bintu byinshi abanyagihugu batoba tusanga dukenera rero twizere ko kuba n'imakajya tureza kuko ibintu bigiye guhindura kugira natwe umunyagihugu mutoya aronke icyo yifashisha
murakoze turakumva hari ikibazo ufite
ego nta kibazo kwari gushirije intererano yanjye
ego reka dufate ku cyo cyumvire cyawe tugihe abashinzwe turi kumwe mu shanari defense rugema juvenal ati reka turizeye ko ubu hagiye kuboneka inyishu z'ibibazo bimwe bimwe nkora mutima ibibazo by'isukari reka igitoro n'ibindi muribaza ikintu impanuro mwaha nka leta nshasha kugira ngo ibyo bintu byose byabaye nk'ibibazo mu isi heze ibibazo bitabaye ku Burundi gusa byabaye n'ahandi mu bindi bihugu kugira ibyo bibazo eka ingaruka zabyo zigabanuke cyangwa zihere ikintu izimvira mu tanga nk'ibi
ebume biragoye kugira umuntu avuge yuko iyo mpinduka y'umushikiranganje wa mbere izotuma ibibazo byari bihasanzwe bibaho kuko aba iyo mpinduka ariko nibaza yuko yibungira niyo ntambwe ya mbere yo kugira ibibazo bihari bitoregwa inyishu ariko rero ikintu twovuga nuko hariyo ibibazo u Burundi bwari gusanganywe ibibazo by'u Burundi kwabo ibyo bibazo rero by'ingwano za Ukraine n'Urusiya byatumye haba ibitoro n'ibindi izo nabyo n'ibibazo bishobora gutoregwa inyishu mu gihe icyo kibazo abatwara bagifata bakamenya ngene bagitorera inyishu nko mu verike kuronka ibyo bitoro hanyuma abanyagihugu bakabironka ku rugero rumwe hatabaye ibitoro bya magendo n'ibindi n'ibindi ugasanga n'ibindi bifungurwa ari isukari n'ibindi ugasanga zose bironka habaye magendo ibyo bintu rero byo kugira byo gutuma haba fraude yo kugira ikintu kiboneke nibyo bintu bigure kwicarigwa haba habonetse bike babisangire uko biri uko niko byogenda hari ikindi kintu gwe nohereza ko nuko ni nk'impanuro twovuga twoha umugambi uri ku butegetsi
mu kanya gato amasegonda 30
nabivuze yuko ari ibintu bisa nuko ari ingorane zivuye mu mugambi kandi izo ngorane zama ziriho ibyo rero no kwirinda yuko umugambi uri ku butegetsi uzumve neza yuko ingorane bashobora kugira zishobora gutandukira abarundi bose banyagihugu bose
mushyirahero
yuko
ukana gatoye cyane rwose ndabona kanya kagiye mushyirahero defense rwema reka duhe ijambo mushyirahero Pierre Claver Nahimana mu kanya gatoye cyane rwose ibintu mubona byokorwa nk'uko umunywanyi Juvenal abisabye na leta nshasha kugira ngo nka bya bibazo by'inkora mutima byaba mu isize mu Burundi birangire hoko guki iyo leta yokora iki mufite amasegonda 30
ego itwica twarageze kukivuga yuko hateza gushigwaho umuntu afatiye ingene igihugu gipanze kuko ingorane nyamukuru nuko ubutunzi dufite buri koramanuka igihugu cyacu ntikicimbura ibintu bihagije kugira ngo abanyagihugu baronke ibibatunze neza ibihagije kugira dushore makungu turonke n'amafaranga y'amadolari kugira ngo y'amayero kugira dushore kugura ibyo dukura hanze izo ngorane zose z'igitoro z'imiti z'ibiki byose biterwa n'ibyo rero hateza gushigwaho intwaro
Nishimike cyane cyane Claver Nahimana ndagushimiye cyane gusa ku kanya mu radio ijwi ry'America ndagushimiye nawe mushikana hari defense rwema ku kanya mu duhaye mu gatanga inshi ku bibazo bitandukanye z'abanywanyi bacu turashimiye engineer Nelson twadushimiye na Siri yadufashe kugiranya ibiganiro turashimiye mwese nababaje ibibazo eka nabakurikiranye amakuru yacu mbire amahoro mwese n'ingoro mwiza